intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Kaze kuri isango ry'ugwaruka mu kiganiro ndafise ijambo. Uno munsi tucije nino hamwe mu majambo amaze iminsi ashikirizwa na bamwe mu ndongozi z'igihugu n'umugambwe uri ku butegetsi. Ni ku bijanye no kudaha agaciro ubumenyi bwo mu ishure kuba buronkejwe. Iki kiganiro muriko mugishikirizwa na Karine Dusabe.
Ndafise ijambo.
Mu bihugu bitandukanye, indongozi z'igihugu zirahimiriza ugwaruka n'abandi babishoboye guhurumbira amashuri kugira bahabwe ubumenyi buzobafasha kwibeshaho. Mu Burundi, imvugo zimaze iminsi zumvikana mu majambo ashikirizwa n'abategetsi bamwe bamwe, uhereye ku mukuru w'igihugu urongoye umugambwe uri ku butegetsi canke urongoye inama nkenguzamateka berekana igihushane. Muri iki kiganiro tugaruke kuri amwe muri ayo majambo. Ni nk'ivyashikirijwe n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Deveriano Ndikuriyo.
Mwishuri wiga baze bijya bisanzwe ni nk'umushinge mugabo nyubatse gena mu bazo bajya bari ku ishure bijya cyo ku ishure mu Burundi cyo tumariye ntako none mwese abo basegondere ibyo kare mwenze igare ikisi mwenze kwa ikisi nikumariye kiya cyo kugaranga inafatishwa. Birafatishwa. Oya ndababazi, birafatishwa.
Numukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera ajana muri yo ntumbero nyene.
Baruka mugira. Mureke kuvuga ifaransa birebire. Adonko, ofete, dayere, ibyo ni babijya. Harize, hangoro,
none hangoro urayiteka mu cyafuri.
Ugwaruka inyuma y'aka karirimbo baratubwira icyo bavuga kuri izo mvugo z'abategetsi. Umwanya w'ugwaruka tutangurire kuri Leonce ari mu Burundi ati nta utanga icadafise.
Imvugo z'abategetsi batwara igihugu uyu munsi ni imvugo umuntu adashobora gutanga isiguro yanjye, kuko nimba bari mu burongozi kuko boba baraciye ku ntebe y'ishuri. Rero sinumva ngene boza guca intege abavyeyi bariko barasomesha abana babo ko naho bokwiga bakamenya igifaransa cyangwa icyongereza atakamaro kimaze batazokirya. Urumva iyo ni imvugo umuntu adashobora gutangira isiguro. Isa n'imvugo umukuru w'inama nshingamateka yavuze ko amamoto n'amakinga akora amasanganya kugira batwara amaraso mu kuzimu. Ivyo nacyo ndabifatanya n'ivyo, kuko uri kuraraba abategetsi bahari uyu munsi n'abategetsi bashaka guseha bashyira mu nda zabo kanatsinze heraba. None ejo bundi mu iharugwa ry'imishahara y'abakozi bavuze yuko atabahinga bahari bashobora kubitunganya, ati baze barabarondera hanze. None gamana yanjye baraginga ni igihugu cyacu kiburemo incabwenge kubera akagwi gafukamye igihugu mu nda ari basehuzana. Rero nk'ugwaruka zo mvugo ni imvugo zibabaje, n'abategetsi boja imbere y'abanyagihugu bagatanga ihumure bati ejo muzongera kazoza kanaka naka bibondo ni mwige mukabo ni uguca intege abantu, kuko uri kuraraba mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu. N'ukuri ni wasi wasi ni ngorane, cyo gituma uje usanga kubera shiraho abantu batarazi ubushobozi ubumenyi. Ibyo rero ni bimwe bizakubakora ko kuko riremarana ko batize ntibashobora guhimiriza abandi kwiga mu gihe nabo batize niyo mbono yonamo kuko uri umuntu waciye ku ntebe y'ishuri ntiwo kwipfuza ku mwana w'u Burundi cyane umwana wawe yoreka kwiga akagira ubumenyi none tuzokwama muri ibi ngo imishahara ntishobora guharugwa hataje abahinga bavuye hanze ni ibintu rema bitumvikana rero nk'ugwaruka by'ukuri abategetsi bariho uyu munsi ni bikebuke bibuke ko undi yavuze ngo buracha bugacana yandi hari gihe cyo kubaka no gihe cyo gusambura hari gihe cyo gutunga ni gihe cyo gukena
Olivier ari mu Rwanda ati birababaje kubona abategetsi botegerejwe guhimiriza ugwaruka kwiga aribo baruca intege
birababaje cyane kumva hari amajambo abategetsi bari mu nzego zitandukanye z'igihugu hari amajambo bavuga adaha agaciro kanini ubumenyi bwo mu ishure birababaje kuko muri bo nabize umukuru w'igihugu yarize aragira amashure lisansi n'ibindi ariko ntabona ko hari ico bimumariye wewe ku giti ciwe yaba atari yiza twari igihugu arongoye igihugu cose kirimo imiliyoni 12 z'abantu kuri wababona ataco vyaba bimaze uwize n'ubutize uhagize ikintu akora mu kazi ka misi yose batanga resulta zimwe abyitegereje nawe kuvuga ngo igifaransa nico utunga umuntu igifaransa hariyo abacize baciga nyene mu ishure bakinonosora kikabatunga mu buzi butandukanye ahubwo n'ubuzi bwinshi buza buravuga bati excellente commande y'ururimi rw'igifaransa kuba umuntu ashobora kuba yakoresha neza mu buryo bwuzuye akoresha ururimi rw'igifaransa ahandi bakavuga ururimi rw'icyongereza ibyo byose ni ibintu twigira mu ishuri icyongereza tuzajya kucigira hehe mbega iyo tutagisanga mu ishuri hano mu gihugu cy'u Burundi mu gihugu cy'u Burundi ata ahantu handi wahasanze icyo cyongereza hari abantu baronse akazi muri aya mabiro ya ONU kubera bashobora kuba bavuga icyongereza ibindi bakabyigira ngaho mu kazi ni ibintu byinshi dushika ku kubera amashuri ahubwo abategetsi bakwiye kuba bashyira imbere agaciro k'amashuri kugira banateze imbere icyo gisata kigifisemo ingorane zitari nkeye harimo n'abigisha badahembwa iyo bari bakwiriye harimo amariyere harimo ubumenyi budakwiye mu bigisha formation bakwiye kuba bakora kugira bafashe abanyeshuri abana kugira icyo bazokwishika ko nabo muri kazoza
Masuda ari mu Burundi ati imvugo zabo bategetsi zerekana ko bafise uruhara mu ngorane zugarije igisata c'indero.
Mu kindi barayamaze ngo ukizi semu yibagira icamwirukana. Ngaze ko guhera ku mukuru w'igihugu zijya ngendo agira mu bihugu byo hanze atarurimi azi nibaze ko atana kimwe yoshobora kujya gukora kuko ntacyo yakumva. Ndetse nta n'ijambo yashikiriza atarurimi azi. Kwa fuga kwishenye n'ibiharuro nabo nibaze ko ibibanza bari mu ntibatahura byarije kuko ibiharuro bimwe bimwe bagenda banebagura ni navyo byanabafashije mu ntambara bagenda bakora ibiharuro byose ntibikorera rimwe mu mibereho ya misi yose ariko nta giharo na kimwe kidafise aho gishobora gukora nta kintu na kimwe rero umuntu yiga mu ishuri kidafise akamaro kimwe gusa kuko n'ibi turiko turakora bariko barahimiriza ko ugwaruka rugira amantretize ntanse tize uzoshobora gukora utize akabiharuro uziko icyo bamenya nuko umwe wese yihaya icyamuhaye igituma rero benshi marangozi bacu bane bagura ibyigwa nuko batashikanywe ku ntebe bariko kubera ibyigwa iyo bari kwashika kubera ibyigwa babahayagiza ibyigwa ndetse bakanakurikiza n'indero nziza bakategura indero nziza y'abana kugira ngo bige neza kuko uno munsi ugiye kurabiye n'abana bacu bari kubariga ni ibintu bibabaje cyane ni ibintu binateye n'ubwoba kuko barononye indero aho umwigisha atagikora agifise umutima mu nda kuko avuga ati nubwo ndiko ndakora ndiko nkorera ubusa kuko sindonka n'ikintunga ari nacyo gituma usanga abana batari kubariga ngo baronke ubumenyi bukwiye ni gute none bategura ngo barafise umuvugizi yovuga ibiki yakoresha imvugo zahe ikirundi gusa nibahindure rero urugero rw'imvugo bariko barakoresha kuko ituma abana bacacika inkokora igatuma bataco bashobora kuvamo kuko bamwe adosha bakeba bavuge bati reka nje kwiga gusa utuntu nshobora gukora kugira ngo nshobore kubaho
Elvis ari muri Kenya ati ibyo nije bituma incabwenge zitotezwa mu Burundi
aho nibaza ko avuga iyo nzenye igifaransa kumva yuko ataco bazi ataco bigeze bamenye benshi nabo bari kubutegetsi n'amasomo bafite kuko baba bafite amasomo bayagakira nandi barabona yuko bagishyitseko atama shule bizi mugabo naye handi nta mugene cyangwa nta muntu azahimizwa izo ngo yemere ngo yaba mashuri nta wizoheba kwere kubera uri kwitegereza iby'intwaro bamwe bamwe bameze ukuntu abana babo barabanga kwiga mu bupfu muri igihe cy'ubu bwanda ariko makomeye abana babo bakeneye bakaguma mu gihugu kongereza ubumenyi buragabanuka bakagabanya abarimu bakabafata nabi mugabo abiwabo uri gusomera hanze niyo ngorane uburere igihugu cy'iwacu dufite rero n'intere nayo iwanjye nta kintu kinini zamana avuga kuri abo bakuru ariko niyo mpamvu ariko barahaza abantu bize kugira ngo bave mu gihugu hasigare abantu ata masomo bafite mu gihugu kuko icyabwenge mu gihugu cy'u Burundi ntibayereka babona yuko wava ibononera kuko icyabwenge mu gihugu cy'iwacu barayitoteza kweri atacuti na bakaguha akazi kumva uburi mu mugambo wabo bagucije bagombye akagwenda uko bagombye
Kimeo wari muri Zambia nawe nyene aranegura izo mvugo kubwiwe ntaco ziza gufasha ugwaruka
ngenda yakubye umuntu yabayize ashobora guha akaciro ubumenyi nitwo kwishure nubwo wasomera gute ukiga ugaheza ngo ukabigishomere nta muntu ndi yanumva aroketa ngo ndaroketa kuba narize kuba nabo batabiha agaciro urumva nuko babona ko bahashitse ata amashure ubu bafita hanyuma bakaronka ivyo baronka nico gituma baca babona ko ata agaciro bifite hanyuma ko bavuga yuko ngo kuvuga igifaransa bidashobora kubeshaho umuntu ehubwo njye nta nico bazi nico gituma bavuga uko kuko jewe nk'abantu tuba twagiye tugasohoka igihugu kiradufasha cane nubwo bari mu bihugu nyine baba batavuga ikinyarwanda igifaransa ariko bigaragara ko kirafasha abantu benshi bagenda n'amafaranga asanga n'umuntu ariko arigisha kuko usanga bafite n'ibyo amashuri yigisha nk'igifaransa umuntu aragenda akigisha akabona amahera akabaho ari muri ayo mahanga keretse no mu Burundi abantu barabayeho ku rurimi cyari igifaransa cyari icyongereza hari abarimu bigisha icyongereza none bashinga ko aho kukivuga atacyo bimaze noneho ho nimba atacyo bimaze bakeneye bashyiraho ikirundi bashyiraho sisiteme y'ikirundi hanyuma ibintu byo kuvuga ngo ibiharuro ahubwo gusa sinzi ibyo bavuga byose numva umenga biratangaje kuko nta kintu na kimwe ibiharuro mbona byinshi ibiharuro ntibigumeho nimba ari bakena guhindura sisiteme bafate by'abanyeshuri abanyeshuri kenshi bitwarike cyane ibintu by'imyuga kwiga ibintu by'imyuga cyangwa isaba mukabije kuvuga ngo bayikureho ibiharuro na cyangwa ibiharuro bimwe bimwe cyangwa akamaro mbona bifite ntuze nta nyisigwa mbona bifite
ayo majamburi bumba bamwe bacika amatuzi ayo majamburi bumba ayo majamburi bumba
Kigano ndafise ijambo ibandaniriza kuri Kefa ari muri Sudani y'Epfo ati ntawovuga ko ashaka guteza imbere igihugu atitayeho bikwiye igisata c'indero
n'ibintu biteye ubwoba n'ibintu kandi biteye isoni birateye isoni n'agahinda cyagahinda ku gihugu no kugwaruka kabisa nta gihugu nta gihugu kizoba kidafise incabwenge nta gihugu kizoba kidafise abantu bize banonose ibyigwa bitandukanye baciye hariya na hariya mugabo Uburundi bwo bw'igisata c'indero babura aho baca no kugifuta bogifuta imwiza ngo byahera batanga ryavuga ko abana bandi mpunzi batakibazo bazasubira kubaha cyo ntibyadutangaje ntibyadutangaje ko twadusa ngo tubimenyereye kandi twatubize ego kubera ko igisata cy'indero baragikuye k'amaboko yani sinzi ko twavuga mwahoga dawe wabwira ngo nibarime mu mirima y'amashuri
ntibuka zawumva ngo bari ko bava mu gihugu ngo bagenda ngo babane babana bibyangaje tudoreka kubibyangaje gutyo tudoreka kubibyangaje gutyo mu gihugu cy'iwacu kidaduha indero kidaduha kubera ko dushobora kwicara tukaba incabwenge nk'abandi tugakora imigambi y'iwacu tuzotera imbere gutyo bahaye batuzibira ntitwige bahaye batwereka neza badutumurira ntitwige bimaze kuvugwa n'abakuru bacu tuje n'ibindi
Kefa ati abategeka igihugu nibare kugwaruka gwige rubone kuzokwiteza imbere.
Karara mu ruganda ntibacura. Kuba barize ntibacyo babona ko umenga nako twize kuba tugiye kubakura mu ntebe zabo. Oyaye. Tukenera ko mu mundo mwiji wacu tukenera iwacu. None badoje bahaye igihugu kiri hano bamwe bamaye bobo.
ibareke twige amanase tworohe batubaye tworohe nkuko babayeho boroheye turondere muga n'umwe turi kuvugenye batuma tukagitaba mugo adushigikire badufate mu mugongo mukwiye duce ubwenge mukoreshe ubwenge bwacu nicyo gisabo cyanjye kuri leta hano mugiye kubitaganje bakuri imvugo bamwe babuze gucika umugongo ubaruka zo guca umugongo abenegihugu amubaruka nabo mukanure mube magabo mude murumva ibyo bavuga
Etanari mu Burundi ati umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wamye wigizayo incabwenge
aya majambo niba bashikiriza umukuru w'igihugu umukuru w'umugambwe bavuga yuko ukwiga amashuri kumenya igifaransa ataco bifasha umuntu mu buzima ikintu nagomba kubanza kwibutsa abo bantu ni uko burya kwiga amashuri si ngombwa ngo mbere n'umuntu bashaka gukora ibyo yigiye mugabo mu kwishuri abantu bigisha bita rasagesi mu kigo cya filozofi niho babivuga neza yuko ra filozofi seramuru do rasagesi ibi rero kuri twebwe ntibidutangaza kubera twari dusanzwe tubazi rimwe na rimwe kandi ari nacyo cyateye gituma bavana na Leonari Nyangoma kuko Leonari Nyangoma cyatumye bamukura nubwo baza barivugisha ngo ni uko yari umunyabururi ni uko yavuga ati mu bisanzwe kugira ngo tuzore kuri umuntu aje ku rwego rw'abaofisi ni uko yibutegereza kuba ari umuntu haba yarize imanitse kugira ngo azoje guhangana na bariya bantu turiko turagwana kuko bo busanga ari abantu bize ngira ngo tugiye turakurikiriza hirya no hino ngira ngo mu gihugu turabona ko ibisata byinshi bigoyagoya kubera iki bitwagwa n'abantu bica gasha ngo barazi icyo gifaransa barazi igiswahili mugabo kubera batashye ku ntebe y'ishuri ngo bamenye nyine bashaka gutunganya ibintu byinshi bica bibaroka ngira ngo ngaha aturaba kakijya kigwana gesa urya muntu yahora agitwara abamuzi bamwegere baravuga yuko yari umuntu atana amashuri yari afite mugabo kugira ngo barabona ibyo yatwaye ingene byashe bigenda aha ko n'akarorero ntanze ngira ngo tugarutse inyuma gatoyi turibuka amajambo birirwa baravuga umukuru w'igihugu akavuga ibi n'umuganga akavuga ibi bakavuga ibintu bihushanye none ibyo byose ntibashe bumva yuko reka ko nibuka novera k'amashuri uyu nawe mukuru w'umugambwe avuga ibintu bijyanye n'ibiharuro ndetse bavuga yuko ngo bari mu ishyamba ngo bahawe n'umuheto zigira nk'uwo bakoresha ni ukubwira ngo baraze nta biharuro bakoresha cyangwa bapfa gusimbira ko bapfa gukoresha n'ibyo bataba bazi rero nibaza yuko ibintu bijyanye n'ibiharuro ni ibintu ahaniniya duhereye nk'ibi byo kurwana bakoresha ibiharuro bihanitse cyane kuko atatupfugaraka ziriya dipesi bakoresha umuntu atazi trigonometiri ntiyaza ko atarakimwe yobishoboramo ibi za ekonomi ndetse n'ibindi bariko baravuga mu bisanzwe ibiharuro biringiramo cyane nicyo gituma rero yoreka kwirwa arahenda abantu ngo bace bareka kwiga ndetse bace birirwa mu mabarabara gusa birirwa bariyamiriza abo biyamiriza kandi nabo bariko barabahenda
ku bwa Ethan ugwaruka ko kwima amatwi amajambo nk'ayo
cyo nagomba gusaba ntugwaruka nagomba kubasaba ahubwo kwiga amashuri ahanitse kuko niho n'iki gihugu cyacu kizotuma dushobora kuva muri izi ngorane turimo kuko tugiye kuraba nk'izi sekerezi ziri toronje ndetse n'aya makoperative rero barashinga ugasanga nta rezirika bashobora gushikako ibyo byose bituma nuko abantu bataba barize hanyuma birirwa baravuga ngo gutegura imigambi mbe iyo migambi umuntu yitegura gusa atazi ibiharuro ngo tugende muri EAC twojayo bamwe bavuga icyongereza Nasi ata mashuri twiza hanitse wumva umuntu yogenda mu cedwa ya hantu atanzi ingene ashobora kwa agence reside très convenable ma wumva byose bigenda gute kene baza yuko ibyo arakamara amaza ku gihugu aho abandi bakuru b'ibihugu bahamagarira abantu kugira ngo bige cyane babatware mu maraboratwari baza barabigira imigambi kuko umugambi utanzwe n'abantu bize nibaza ko atarico kimwe n'imigambi itanzwe n'abo bantu umuntu wese agenda kiyagarariye hariya akivugira ibyo ashaka noneho kiba no kuvunika baravuze yuko umugambi uterekanwa n'abantu bize ahubwo bagomba bashyira imbere abantu ngo data ngo barize kurwana ariko sinibaza yuko iminsi yose bizokwama biborohera mu gihe tubona yuko igihugu cy'u Burundi kiriko kirinjira mu mashyirahamwe y'ibindi bihugu turabona nk'iyi za EAC bariko bararondera kuja no mu bindi none abo bategetsi bazorungikayo bazoza guhangana n'abandi bo bazoca bakurayo mu gihe batariko barahimiriza abantu ngo bige kandi n'ikindi kintu nashobora kuba kuvuga ni uko n'aya mashuri y'ubu bariko barazana abantu ata kintu na kimwe bashoboye kuko aho gushyira imbere ubumenyi bafite ibindi bintu inyungu zabo bariko barishyiramo kuko ntibyumvikana nk'umuntu bashobora guha nk'ishyirahamwe aho uko ari we yoraba abantu bari inyono ahubwo akaba ari we aca agenda ajya ku isonga ry'abantu biba
Dusubira muri Kenya, Mao ati nta ndongozi yategerezwa kuvuga amajambo yo guca intege abarondera ubumenyi bwo mu ishuri.
Zijya mvugo z'abategetsi bacu ni imvugo zibabaje cyane, ni imvugo ziteye isoni n'ukuri. Atanukuntu umuntu yovuga cyangwa n'ukuntu abisigura. Ugiye kumviriza nk'umukuru w'igihugu abwira urwaruka ngo igifaransa ngo none akijya. Uca wumva kumenya ni umuntu ariko adekuraja abana. Ntibamenye igifaransa hama niwe kibirenge aheza guhagararira indero ucubona ko igihugu cy'Uburundi kigihanze kikigowe kidafise abarongozi ngarutse rero kubiheruka kuvugwaho ho n'urongoye umugambwe wa Sene Defident Reveriano ndi kuri iyo ni ibintu biteye isoni cyane rwose binababaje cyane kumva indongozi y'igihugu yitwara umugambwe uri ku butegetsi ariwe yari kuba uwa mbere mu gushyigikira cyangwa mu gutera intege urwaruka mu kwiga akabakoranya neza akababwira ko ibyo biga bidafata iswa. La siyansi nibyo bigize isi, aho uciye hose uca mu biharuro, ibyo ukora byose uca mu biharuro. Ariko rero niba bitangaje ahandi nawe kubera ugiye kuraba njya nk'uko nami ndabivuga intwaro ya SNDFDD ifise abarongozi batabikwiye. Niyo mpamvu igihugu cyacu cyamira inyuma mu by'ubukene, cyamira mu ngorane, cyamira mu bibazo byaba mu bya politike, babona kwigwa barirukana abantu badasangiye umugambwe, iyo byose abikoresha kubera ko batabikwiye, batabibereye. Ndabisigura kubera ko nka benshi baje bava mu ishyamba, bashyikira ku butegetsi, ubwo butegetsi baburonka nk'igihamana, batabyo bari biteze, bakaronka amabanga yari atabakwiriye, ugasanga umuntu ajejwe iki. Agasha yonke amatungo y'umurengera yivye mu gihugu, ayo matungo roheje kwiba agacha abona kumenya rero ni kibirengeye, agacha yibagira n'iby'uburongozi yategezwa kwasira, uretse ko atani by'abazi bashitangwa yatangwe kuvuga amajambo yishaki.
Don Divin ari mu Burundi ati abategetsi nibo bari bakwiye kubera akarorero urwaruka.
Nagira ngaruke cyane kora abantu bategetsi kubera yuko imvugo bamaze iminsi bakoresha ni imvugo zitubaka, ni imvugo zicintege bamwe n'abandi, na cyane cyane zicintege urwaruka ruri ku ntebe y'ishuri, zigacintege ababyeyi barungitse abana babo ku ntebe y'ishuri. Nk'abanyagihugu b'u Burundi nakumva ngo igifaransa twiga ntacyo kizotumarira, ngo ibiharuro twiga ntacyo bimaze. Kubw'ibyo duca twibaza ati mbega bobo uyu munsi bariko baratwara bataciye mu ishuri, nimba bariko batwara bataciye mu ishuri bakaba batize amategeko, bakaba batize ibijyanye n'ubutungane, bakaba batize ibijyanye n'umutungo, ibijyanye n'amafaranga, ibijyanye na politike, ibijyanye n'imibano ndetse n'amagara, mbega byoshoboka gute ngo abo bantu bashobore kuvura cyangwa se gukorera ibyiza abenegihugu bataciye ku ntebe y'ishuri kugira ngo bagire ubumenyi buhagije bwo gukora ibyo bintu. Bisobanura rero yuko nimba kwiga atacu bikimaze, sinumva yuko no gutwara igihugu byo bari cyo bikimaze, kubera yuko nimba nabo bemera ko baciye ku ntebe y'ishuri nibemere yuko aricyo intebe y'ishuri yabamariye kugira bashike mu byo bibanza barimo uno munsi, kugira ngo ubumenyi tubone kino gihe bushishikare kuboneka. Ariko nimba bariko bafata basuzugura basubiza inyuma ubumenyi cyangwa ibintu twiga mu mashuri atandukanye ko atacu bimaze, nabo nibareke, nibareke na politike, kuko politike nayo ni irigwa kigwa mu nyandiko mu mashuri, nibashire hasi hama bakore ibindi bitajanye n'ibyo bandika cyangwa se bakenera ibyo biza mu ishuri. Mbega umukuru w'igihugu agiye hanze ikirundi kizomufasha iki? Mbega urongo inama nkingu z'amateka ahantu naho ashobora gutemberera akitaba amanama ku rwego mpuzamakungu cyangwa ku rwego rw'akarere bazokoresha ikirundi? Nkibaza umukuru w'umugambo SNDFDD, mbega mu byo akora byose nta biharuro akoresha.
Ku bwa Don Divin kandi abo bategetsi nyine bari bakwiye guca batanga imihoho,
basuzuguro mbere kabi kuba baratutse abana b'igihugu bose bari ku ntebe y'ishuri, kandi abisobanura yuko banatutse n'ababyeyi babarungitse ku mashuri gutyo rero bisobanura yuko ahubwo batukishije igihugu cyose bongera basuzuguza abarundi kuko ari bo bene igihugu kubwibyo yaba ari bishoboka nuko nyine ari intwaro zidashoboka bategeza guca batanga imihoho barenze kwibwirizwa shingiro kuko ibwirizwa shingiro riratomara yuko umuntu wese afite uburenganzira bwo kwiga kandi afite n'uburenganzira bwo gukora icyo ashaka rero kubwibyo mu gihugu biragaragara yuko igihugu cyacu kitariko kiratwagwa neza kubera abagitwara ntabwo babona akamaro ko kuba umuntu yaraciye mu ishuri ntabwo babona akamaro k'iterambere kuko iterambere ntirizanana mu kirere cyangwa rizanane mu kirundi rizanana mu bintu byinshi bitandukanye na cyane cyane biturutse ku bumenyi abantu bagiye biga mu mashuri bagiye bakura mu bushakashatsi bakura mu bindi kubw'ibyo ibyo niho bikora udafise ayo mashuri da rero ahubwo icyo dusaba barakwiye guhagarara bagasaba imbabazi abarundi n'abakungu kuko baramosoye kandi biteye agahinda bisobanura ngo uyu ni umurembwe.
Anima ho ikijyanye ndafite ijambo kigarukiye bashimikiye ku mvugo z'abategetsi bamwe bamwe ica ibuge ugwaruka rurondera ubumenyi mu mashuri ugwaruka rwabineguye nasaba n'urundi gwaruka kwima amatwi amajambo nk'ayo nakoze mwese mwaduteze amatwi tubifurije kuroranirwa.
Cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.